Perezida Felix Tshisekedi yaragendeye ibanza bitari bike birimo ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu Fomi ferme y'Iburinga mu burengero bw'u Burundi hamwe n'umurwa mukuru wa politiki Gitega ahazubakwa ikirimba gishasha cy'umukuru w'igihugu akaba yanagishyizeko ibuye rya mbere ari kumwe na mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Aha Gitega yanafashe akanya ko kuja kunamira intate mwanya kwigendera Perezida Nkurunziza asandavye mu 2020 umukuru w'igihugu ca Congo akamufata nk'icitegererezo kuri Afrika n'ahatakiriho n'ahatamwakiriye ku kibuga c'indege ca Bujumbura kwa gatandatu wagishika Perezida Ndayishimiye yiherekereje mushitsi wiwe. Bose bari kumwe n'abatambukanyi babo. Muri make umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yashimiye abarundi bamwakiranye igishika. Niko gukeza Uburundi ku myaka yari iheze buri mu bihano bwafatiwe n'umwe bwa Buraya mugabo Bukinanata, niko yavuze. Afashe ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yashimye kuvuga mu rurimi umushitsi wiwe yumva maze aganira mu Gifaransa. Yashimiye Tshisekedi amenyesha ko urugendo yagize mu miduga cane aje Gitega kubirometero birenga ijana vy'aho yashikiye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ari ikimenyetso c'urukundo afitiye Abarundi n'Uburundi hejuru yo kumara iminsi itatu mu Burundi kandi afite amabanga menshi. Yavuze ko imigenderanire hagati ya Kongo n'Uburundi yakomeje kuba myiza kurusha cane cane kuva mu mwaka uheze. Yaciye amenyesha icifuzo afise muri kino gihe leta ya Kongo iherutse gutanguza ibiganiro n'imirwi irwanira cane cane mu buseruko bw'ico gihugu irimo M23 n'intambara hagati ya FARDC igisirikare ca Kongo n'abarobereri b'uwo murwi zasubiye gusutama kuva kwa gatanu w'indwi iheze muri Rucuru mu ntara ya Kivu Buraruko. Niko Perezida Ndayishimiye yashikirije iciyumviro mugenzi we yikiriza cane kandi kenshi. Umukuru w'igihugu c'Uburundi asanga hageze niba hatarengeranye ko abategetsi bo mu bihugu vya Afrika bitunganiza ibikorwa vy'iterambere batarinze kuzerinze. Abakuru b'ibihugu bibiri vyaritezwe ko bavuga ku bibazo vy'abasirikare b'Uburundi binjira ku butaka bwa Congo kurwanya imirwi y'abarwanyi b'Abarundi ifise y'ibirindiro ivyagirije vyashikirijwe cane n'amashirahamwe yigenga yo muri Kivu y'Ubumanuko na bamwe mu bashingamateka bo muri iyo ntara y'ubuseruko bwa Congo bandikiye mbere y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ariko nta kajambo babivuzeko kandi n'amenyeshamakuru nta kanya bahawe ko kubibaza. Eroje Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.